Iri n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu.
Nuwari uvuye mu Rwanda ejo avuga ati je ngomba njye kunyura hano naka kuri WhatsApp nabo bakomeretse arimo. Kubera ugomba kwica abantu b'ubwoko bwose, hashobora kuba harimo mushiki wawe cyangwa umusaza wawe ntubimenye.
Uwo ni nyirakabari kitwa WhatsApp kari muri zone ya Bwiza mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, kagabweho igitero ejo bundi ku cyumweru, asobanura ko akabari ke katarobanura. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye inama y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol yiga ibibazo birimo uburyo polisi yarwanya ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka, turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza bagezeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Taramukije abariko barakurikiranira radio Ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Somalia, abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab barateze umutego abasirikare ba leta ya Somalia ejo ku munsi wa mbere, bicamwe abarenga 10. Al-Shabab imenyesha ko yishe abashika 30, mu gihe abategetsi ba gisirikare cya Somalia bo bavuga ko abasirikare bashika 15 aribo bahasize ubuzima. Abo bagwanyi b'umuhari Al-Shabab batangaza ko muri uwo mutego bateze ku birometero 100 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Mogadisho, bafashe n'ibiduga bya gisirikare vya Somalia bitari bike. Ico gitero kibaye inyuma y'icabaye kuwa mungu ku ihoteli ikomeye i Mogadisho, igitero cyahitanye abantu bashika 12. Urwego rwishira hamwe mpuzamakungoni rujeje kubahiriza umutekano ku isi ejo rwariyamirije ico gitero cabereye kuri iyo hoteli, kandi rumenyesha ko ruzokwama rushigikiye Somalia mu mugambi wo kurondera amahoro n'umutekano. Muri Sudani y'Amajepfo naho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riratangaza ko abarobeli ba SPLA bo muri Sudani y'Amajepfo barekuye babakozi 13 bakorera ONU bari bagize imbohe mu ndwi irangiye, mu gihe bari baherekeje ubwato bwari mu gitoro ku ruzi Nile. Umugwi wa ONU uri muri Sudani y'Amajepfo umenyesha kandi ko n'ubwato barimwo bwarimwo amaritiro 55,000 y'ibitoro bwasubijwe ONU. Mwomenya ko abo barobere bari bafashe n'abasirikare 18 ba ONU bagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Sudani y'Epfo. Abo nabo bakaba barekuwe haheze iminsi 3 bafashwe. Ellen Lodge aserukira ONU muri Sudani y'Epfo aranezerejwe nuko abo bantu bose barekuwe atawe bariye urwara, ariko agasaba impande zose zigwana kubahiriza uruja n'uruza rw'abakozi ba ONU kandi ko ibintu nk'ivyo bitosubira. Mu gihugu cya Israeli naho abanyeisraeli 4 barimwo n'umutama w'imyaka 70 baracumiswe imbuga 5 munyepalestina aho hari ejo ku wa mbere mu buraruko bw'igisagara cya Netanya. Abategetsi ba Israeli bamenyesha ko uwo munyepalestina yabacumise yari afise imyaka 22 kandi yava mu ntara ya West Bank. Igipolisi cyaciye kimukurikiza amasasu aca arafa. Ivyo vyabaye haheze amasaha ane gusa uwundi munyepalestina acumise abantu batari bake barimwo n'umutamakazi w'imyaka 80 hafi y'igisagara ca Tel Aviv. Gushika ubu rero haharugwa abanyisiraheli murambabarira 11 bamaze kwicwa, benshi bacumiswe imbugita. Ku ruhande rw'abanyepalestina naho 69 nibo bamaze kwicwa barashwe n'abajejwe umutekano ba Israeli. Ku mugabane wa Burayi naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR rimenyesha ko impunzi zirenga 218 arizo zimaze kujabuka ibahari Mediterane baja i Burayi muri uku kwezi kwa 10 kurangiye konyene. Ico kitigiri kirengeye kure abahunze mu mwaka urangiye wose. HCR imenyesha ko abarenga 210 bavuye muri Turukiya baja mu Bugiriki, abandi bashika 8,129 bavuye muri Afrika berekeza mu gihugu c'Ubutaliyano. benshi mu baheruka rero gushika bashikiye mu Bugiriki aho nko ku itariki 20 z'uko kwezi kwa 10 kurangiye ico gihugu c'Ubugiriki cakiriye abashika 10,000 ku munsi umwe gusa. Adriano Edward avugira HCR amenyesha ko bari mu gihe igitigiri c'impunzi kwisi ciyongereye cyane kandi ko bagiye kugihagurukira ngo naho ngo kizofata igihe kitari gito. Icyo kibazo rero c'impunzi ku mugabane wa Buraya kirashobora guhungabanya ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe bya Buraya byari bisanzwe bicumbagira nk'Ubugiriki, kuko bimenyeshwa ko nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ryitwa Euro Group ya Burayi. Muri Korea y'Amajyepfo, murambabarira umushikiranganje jeje kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter na mugenzi we w'igihugu cya Korea y'Epfo Han Min-ko baragabishije Korea ya Ruguru kw'agasomborotso akariko kose kayo katazokwihanganirwa.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri interinete kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter Radio Yacu. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, abafite intwaro ni ukuvuga ibirwanisho mu buryo butemewe n'amategeko bazabyakwa ku ngufu niba batabitanze mu minsi itanu iri imbere. Ni itegeko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabitangaje ejo ku wa mbere.
Turashimira inzego z'umutekano n'igisirikare kuko naho bimeze uko abatari bake muri abo babisha barafatwa, abandi bagateshwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Abagira ubwo bubisha turabakibuye ko boheba iyo ngendo idashika, kuko ababatuma babata mu rudubi nta nubemanga ariho, kandi nta na kimwe muzoshika ko n'ugutumwanya no kononda kazuza kanyu. Izo nguvu muriko murapisha ubusa zo gusambura muzizane nyabuna twubake igihugu cyacu. Kubwivyo Leta umuvyeyi wa bose ibahaye iminsi itanu kuva uyu munsi itariki 2 gushika itariki 7 z'uku kwezi kwa munyonyo yo guheba no kuva muri ubwo bubisha. Muzokwakirwa n'abajejwe intwaro n'umutekano, mwigishwe gukunda igihugu 7 muce musubizwa mu banyu. Abatazitaba akamo tubateye gushika itariki 7 munyonyo itariki mwaka 2015 bazoca bafatwa nk'inkozi z'ibibi bahanwe n'amategeko agwanya iterabwoba, kandi bagwanywe nk'abansi b'igihugu abafashwe nabo bacibwe imanza ikibiriraho. Nakamo ka nyuma tubateye mu bihebe bicitwa vuba ku neza yanyu, atari uko muzosigara mwicuza icyo mwabigiriyemo. Mumenye neza ko umuhanuzi mubi angana umurozi, kandi utemugwiwe bamutiza umuhoro.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugarura umutekano bimaze kugerwaho mu kigero kirenga 90% mu mezi 2.
Turakengurukiye abajeje umutekano n'igisirikare berekanye ubuhinga n'ubutwari budasanzwe mu gusaka no gufata ibigwanisho binyegejwe mu banyagihugu, tukaba tubakeje nimukomere ku muheto. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu inyuma ya mezi 2 twatanze, hamaze gufatwa inkoho 139, ibisasu biturika 151, amasasu y'inkoho 7,551, hamwe n'ibikono vy'amasasu 151. Kuva umwaka utanguye gushika mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu turimwo, wa mugwi ujeje gukura ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uruhusha nawo umaze kwegeranya inkoho 424 ibisasu biturika amajana tatu na mirongi nenda kimge, amasasu inghoho, ibihumbi chumi na bibiri na majana mirongi tanu na tanu, ibikono vya masasu amajana ne na chumi na bitandatu.
Turacyari mu Burundi mu ijoro ryo ku cyumweru hari ubunywero bwo muri zone bwiza hagati mu gisagara cya Bujumbura bwitwa WhatsApp bwagabweho igitero n'abantu bitwaje amagrenade. Abakora muri icyo kirabo bavuga ko hakomeretse abantu bagera ku 10. Iruhande rw'icyo gitero hari n'imirambo 5 yatowe ejo kuwa mbere. Ibiri yatoraguwe mu murwa mukuru Bujumbura, indi 3 muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura Rirare. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Wirikaneza afite inkuru irambuye.
Nkuko byemezwa n'abakora muri ico kirabo citwa WhatsApp, ico gitero cabaye ingiye cyitsa himwe n'inusu z'ijoro. Ubu ni umwe mu batanga ibinyobwa muri ico kirabo aratubwira uko vyagenze.
Abo bantu hatanguye je nako ndasereva, maze kuba ndiko ndasereva hepfo, abo bantu mu gutangura hatanguye haravuga inkoho ruguru. Bamaze kurasa turahagaza turi munsi y'igiti ngaho ndiko ndasereva nza numva grenade bayiteye ahantu impande y'abakiriye. Ikirasambo kigisambutse kubera batanguriye aho abantu bamaze kwiruka guca bageze hirya hamaja bariko baragana kugindwi baca batera iyindi nyene mu bakiriye bari ngaho hamaja kugindwi baherenga kujya gatandatu.
Bene icyo kirabo n'abakongomani bavuga ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi kuko abakinyweramwo basanzwe bava mu mihingo y'isi yose.
Cye mbona ko ari ubugizi bwa nabi kubera tumaze kuba ubwoko bwose gushika aya masani turi yumvira ko baronderiye. Umva ngaha hanyura abakongomani, natwe dusanzwe turi abakongomani, hanyura abazungu, umva abanyamahanga bose, abarundi, abanyarwandakazi bose urumva bashikira ngaha. N'uwari uvuye mu Rwanda ejo avuga ati je ngomba njye kunyura ahantu naka kuri WhatsApp namwe bakomeretse arimo. Kubera ugomba kwica abantu b'ubwoko bwose, hashobora kuba harimo mushiki wawe cyangwa musaza wawe ntubimenye.
Bene ubwo bunywero n'abakozi babo bemeza ko abantu bagera kuri 10 aribo bakomeretse kandi ko 5 umwe yahasize ubuzima.
Abantu 10 nimo nabo narabonye kuko abandi ko hari mu gwishi rw'abantu nacinja mu byo kuraba ibintu byasanza ibyo nime by'idaje sinaciye nkurikirana gose abo bandi.
Hakomeretse 10 urumva ababaye ku maguru nka 5 n'abakomeretse ngaho inyuma nabo ni 5 nyene ariko nta wapfuye arimo. Nubu ari ku bitaro bamwe bavuye ngaho batubwira ati eka iri ngaho bavutse ko izova y'iminsi niyo ngaho bayikuyemo.
Abakozi bakuri ico kirabo basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'umutekano muke kuko gituma abantu batakaza utuzi. Uyu ni umwe muri bo.
Atwe turabakoze 8 nkagenda umuntu w'umugabo n'unzu umugore n'abana bangahe 2 kandi nabo beshi batunza abagore nk'ubu bose aje gurubwo agatuma aca yugana natwe bakoze tugacyatura n'akazi. Ni wa mutekano muke niho barakwiye ahubwo kuraba ukuntu botunganya umutekano natwe abakoze tukaguma turonka ukuntu twokora. Ubu bose yugaye natwe dushatujya hehe dukora iki tubaho gute kwahanye nariho hari hadutunze ndetse ikeneye gutora ikibazo cy'umutekano kugira ngo abanyagihugu natwe tubeho.
Icyo kirabo cyateye bakuru w'Imana mu ijoro cyari cyatowemwo grenade yanse guturika mu gitondo cyo kuri w'Imana nyene abajejwe umutekano baciye bayitegura. Karitiye ya Bwiza yari isanzwe itekanye muri rusangi turetse aho mu Bwiza hatewe grenade. Kuri uyu wa mbere hatowe ibiziga vy'abantu 2 umwe muri zone Musaga mu manuko bwa Bujumbura akaba yari umusore, uwundi nawe muri zone Gihosha mu buraruko yari umwigeme. Ahandi hatowe ibiziga ni muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rirare ku mutumba witwa Karama muri zone Gishingano. Musitaneri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru yatumenyesheje ko abo bantu baciye bafubwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'abanyagihugu kuko bari bamaze kononekara. Yavuze kandi ko aba muri ako karere baravye mu mihana basanga nta muntu n'umwe abuze bisigura ko abo bantu batava muri iyo komine ya Isare. Iruhande y'ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye abicishije ku buhinga bwa none Twitter yavuze ko ku munsi wa 6 w'iyindwi twaraye turangije abagizi ba nabi 8 bitwaje ibigwanisho biciwe muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Inkoho 18 zirafatwa kongera hafatwa 18 muri abo bagizi ba nabi nyene. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi mu gihe hejo ku itariki ya kabiri wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandurana n'imizi ukudahana amabi akorerwa abanyamakuru amenyesha makuru bane ntiborohewe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka I Bujumbura mu Burundi
Amenyesha makuru bakubaguye kuva mu ntango z'ukwezi k'umunani uno mwaka mu gisagara ca Bujumbura bagera kuri bane abo nabo ni Zidrance Ndikumana wa AFP na RFI Jimmy Elvis Ryizigiro akora muri la Benevolencia Blaise Celestin yo kubgayo na Bernard Bankukira bo muri Radio Isanganiro Samson Manera dukunda arongoye ivyimfata kibanza Radio Isanganiro yemeza ko amenyesha makuru babiri arongoye bakorewa mabi asaba ko amenyesha makuru bakora mu bwigenge bahabwa n'amategeko abahohote nabo bagahagarikwa bagahanwa hisunzwe amategeko
kuri aba hohotera abamenyesha makuru nasaba ngo ubutungane bukore akazi kabwo bubahane kuko nibwabahana niho bazogira icyo batinya hanyuma umunyamenyesha makuru genda akora akazi kiwe atunganiwe utimutari mu mutwe kuko abazi neza yuko uwugize amakosa ahanwa kandi nabo bose bagira ivyo umunsi babonye yuko uwukoze ikosa ahanwa ntibazosubira kubikora
mu Burundi ibintu ntigifashe neza ibyo byemezwa n'umumenyesha makuru Aloyizi Batungwa nayo asigura ko amategeko akingira abamenyesha makuru anyegejwe mu bubati abakora umwuga wo kumenyesha makuru badakora mu bwigenge kugutinya guhohoterwa
mu mategeko byanditse kumenyesha makuru ateza gukingirwa iyo ni ntambwe ikomeye kuko iyo hagiye amategeko habasi yeko abantu bagwanira kwa amategeko ajya mu ngiro urumva rero iyo shingiro irahari kuko amategeko aranditse mugabo iyo tugiye kuraba uko bikorwa biragoye cyane 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 muri bino bihe novuga ko ayo mategeko asambere nabitswe mu kabati kuko abamenyesha makuru no munsi baraturatura baraturatuzwa abariko bakora binyegeje kubera ibihe bahitiyemo ibihe bikomeye cyane
Aruzi Batungwa nayo ati uwo munsi mpuzo makungu washinzwe utevye kuko imbere y'umwaka wa 2013 abamenyesha makuru benshi mu mihingo itandukanye y'isi batswe ubuzima atagitabara
birantangaza ko munsi uhimbazwa munsi mpuzo makungu washizweho kubera hagandaguye abamenyesha makuru b'abazungu wa Faransa kandi tuzi ko mu myaka yahera imbere y'umwaka 2013 imbere y'uko umunsi mukuru mpuzo makungu ujyaho hari abamenyesha makuru benshi bagandaguye hano mu Burundi abashika babiri hari abatotejwe hariho abamenyesha makuru bishwe muri Eritrea muri Somalia eka n'ahandi kandi benshi biratangaje ko umunsi ushingwa kubera kumbura abazungu bishwe abamenyesha makuru egome n'abantu mugabo umuntu azavuga ati abantu ntibangana imbere y'amategeko
ibihe Burundi burimwo kuva ku genekerezo rya 14 rusamu no mwaka byatumye abamenyesha makuru barenga 60 bahungira hanze y'igihugu uyu munsi mpuzo makungu wahariwe kurandurana n'imizi ukudahana abakorera mabi abamenyesha makuru uhuriranye n'imyaka ibiri heze abamenyesha makuru babiri ba Faransa Giseline Dupont na Claude Verlon bagandaguriwe mu buraruko bw'igihugu ca Mali hafi y'igisagara ca Kidale I Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
Ndibi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe
Kujyana sivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
Ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe No shaba yagumako ariyo nda yakwanga ibyimeze Kuza naho zovugana kuri phone si sawa
Bakunzi ba TJ Jambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika Misi yose kuwa gatandatu kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Joy Jambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Joy Jambo ya set for Common Ground. Irasuye kubaha ikaze.
tujeno neho mu Rwanda Kigali hateraniye inama y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol yiga ku buryo polisi yarwanya ibyaha by'iterabwoba byambukiranya imipaka n'ibindi. Muri iyo nama yakomeje mu muhezo u Rwanda rwashimiye Interpol ku ngufu yagaragaje mu guta muri yombi abakekwaho ibyaha bya genocide, ariko rukomeza rugaragaza ko hakiri byinshi byo gukora kuri iki kibazo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa adufite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Ku nshuro yayo ya 84, iyi nama rusange y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol ibera i Kigali irakiga ku byaha bikomeye by'iterabwoba, ibikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ibindi. Abafashe ijambo bashima intera y'iterambere rishingiye ku miyoborere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka 21 jenoside yakorewe Abatutsi bayi. Atangiza iyi nama, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ubufatanye mu gucunga umutekano ari ngombwa. Avuga ko nyuma y'imyaka 21 u Rwanda rwakoze ibishoboka mu kubaka inzego z'ubuyobozi bw'ibanda ku baturage, rumwe muri zakabaru rw'igipolisi, mu gushimangira ko umutekano ku isi ari ingenzi. Perezida Kagame yahereye ku mateka sharira ya jenoside u Rwanda rwanyuzemo muri 94. Yashimiye Interpol ku muhate yagize wo gukurikirana bamwe mu bakekwaho ibyaha bya genocide bakagezwe imbere y'ubutabera, ariko ntiyabura no kuvuga ko batari bake bagikwirakwiye hirya no hino ku isi.
Security is the foundation of everything. When it breaks down, the cost.
Umutekano ni wo musingi wa buri kimwe. Iyo ubuze, ingaruka ziba nyinshi: gutakaza ubuzima, gutakaza icyizere mu muryango no mu bigo bya leta, n'ubukungu bukahangirikira. Twabaye mu bibi nk'ibyo mu gihugu cyacu, aho abashinzwe umutekano muri icyo gihe babaye aba mbere mu guteza genocide.
Allow me to express our sincere gratitude to Interpol.
Unyemerere nshimire byimazeyo polisi mpuzamahanga ingufu zanyu mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside mu Rwanda, mugafasha gutanga ubutabera ku bayikorewe n'abayirokotse, nubwo hakiri byinshi byo gukora. Abakekwaho ibyaha baracyari benshi, turashaka uburyo twakomeza gukorana na polisi mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga tukemeza ko ubutabera bwatanzwe. Ingingo yo guta muri yombi abakekwaho ibyaha ndengakamere mu mpande zitandukanye z'isi ntiyakunze kuvugwaho rumwe. Hari abavuga ko rimwe na rimwe bitewe n'ubushobozi bw'abakekwaho ibyaha bishobora kutorohera abagombye kubahiriza inshingano zabo zo kubakurikirana. Icyakora abakuriye ihuriro mpuzamahanga rya polisi ku isi Interpol bahakana ayo makuru, bavuga ko nta cyabakoma mu nkokora ku muntu uwo ari we wese mu kumufata bamugeze imbere y'ubutabera. Bwana Jagan Stark, umunyamabanga mukuru wa Interpol: guhanahana amakuru bizakomeza. Dukora uwo murimo kugira ngo twizere ko abakekwaho ibyaha batazagira amahoro ku isi. Inshingano za Interpol mu bihugu binyamuryango ni ukuguma guhanahana amakuru, tugakomeza kubikora nta kurambirwa, tukizera ko nta mutekano abanyabyaha bakwiye. Ibyo ni byo mu by'ukuri bireba Interpol. Ni uguhuza abapolisi b'ibihugu bagafasha kugaragaza aho abanyabyaha bari bakagera imbere y'ubutabera.
To help them locating criminals and to bring them to justice.
Bimwe mu bibazo bisa n'ibihangayikishije abateraniye muri iyi nama y'iminsi ne birimo gushaka ingamba nshya zo guhangana n'uburyo bushya bwadutse ku bakora ibyaha, hanini bisunze ikoranabuhanga. Ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol ntirigaragaza umubare w'amafaranga rikeneye ngo ribashe gukora uko ribyifuza, ariko riravuga ko rihura n'ibibazo by'igenamigambi. Kuri iyi nshuro y'inama rusange ya Interpol Kigali iteraniyemo abagera kuri 70 baturuka mu bihugu 192 mu mpande z'isi zitandukanye, u Rwanda nk'umunyamuryango rumaze kohereza abapolisi 16 muri Interpol. Uyu ushobora kurubera umwanya mwiza wo kuba rwatanga icyifuzo cyo guta muri yombi bamwe mu bo rukekaho ibyaha ndengakamere kikumvikana vuba. Guhuriza igipolisi hamwe hagamijwe kuba mwinsi itekanye niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ya 84 y'iyi nama ya Interpol mu Rwanda. Nyuma yo gufungura iyi nama, ingamba, kungurana ibitekerezo n'ibindi bikomereje mu muhezo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kubura umuvyeyi ni ikintu kiba kibabaje cyane mu muryango. Igihe umuvyeyi yitavye Imana ariko aribaruka ngo ushobora kubandanya kubaho k'umwana aba yavutse biragabanuka cyane. Uwo mwana n'abandi baba bavukana bashobora kutitabwaho ku vyerekeye amagara yabo canke kuja mu mashure. Umuryango muri rusange ushobora kugira ibibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi bwabo. Uko iminota ibiri irangiye uwundi muvyeyi arapfa mu gihe afise imbanyi canke mu gihe ariko aribaruka. Ibirenge ca kabiri c'izo mfu bibera mu karere ko muri Afrika mu busibugaragwa bwa Sahara nico gituma mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2012 leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cha Norvège vyakoranye n'ikigo citaha abavyeyi bibungenze kugira bishireho umugambi ugufasha abavyeyi witwa Saving Mothers Giving Life. Umugambi Saving Mothers Giving Life n'umugambi w'imyaka 5 urondera kugabanyamwo kubiri urugero rw'abafasoni bapfa bariko baribaruka gutuma abafasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka ari benshi bashobora kwivuza. Uwo mugambi washizwe mu bikorwa mu ntango mu bice 4 mu bihugu vya Uganda na Zambia. Amakuru ya mbere yashikirijwe yerekana ko uwo mugambi ukora neza nico gituma waguwe mu mwaka w'2014 mu kongereza ibindi bice 12 mu gihugu ca Zambia n'ibindi bice 6 mu gihugu ca Uganda. Muri iki gihe uwo mugambi umaze kugera hagati ibyo washitse ko ni byiza cyane. Muri Uganda urugero rw'abafasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka rwaragabanutse ibice 50% kuva utanguye. Mu gihugu cya Zambia igitigiri cy'abafasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka mu bitaro cyagabanutse ibice 53% mu bice uwo mugambi washizwe mu bikorwa. Muri iki gihe hafi ibice 90% by'abafasoni bakaba bibarukira mu bitaro mu gihe bari ibice 63% igihe uwo mugambi watangura. Kubera uwo mugambi wagenze neza waraguwe gushika mu gihugu cya Nigeria, igihugu gifise ibice 14% by'abafasoni bapfa bibungenze n'ica kane cy'abana bapfa bariko baravuka ku isi. Uwo mugambi ushimikiye cyane cyane mu ntara yo mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Gutuma abafasoni badapfa mu gihe bibungenze cyangwa bariko baribaruka ntivyova ku mafaranga boba bafise cyangwa imana boba bagira. Twese hamwe turiko dukora kugira ico kibazo kive mu nzira.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twete zacu humura cyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Mu gihugu cha Somalia abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab barateze umutego abasirikare ejo ba leta ku munsi wa mbere bicamwo abagera 10. Al-Shabab imenyesha ko yishe abashika 30 mu gihe abategetsi ba Somalia bavuga ko abasirikare bashika 15 ari bo bahasize ubuzima. Muri Sudani ya Majefu ishirahamwe mpuzamakungu riratangaza ko abarobere ba SPLA bo muri Sudani y'Epfo barekuye babakozi 13 bakorera ishirahamwe ONU bari bagizwe imbohe mu ndwi irangiye mu gihe bariko baherekeza ubwato bwarimwo igitoro ku ruzi Nile. Muri Israeli naho abanyeisraeli 4 barimwo n'umutamo w'imyaka 70 baracumiswe imbugita n'umunyepalestine jo ku munsi wa mbere mu buraruko bw'igisagara ca Netanya. Ivyo vyabaye haheze amasaha ne gusa uwundi munyepalestine acumiswe abantu batari bake barimwo n'umutamakazi w'imyaka 80 hafi y'igisagara ca Tel Aviv muri Israeli. Iburayi naho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi ICR rimenyesha ko impunzi zirenga 218 arizo zimaze kujabuka ibahari Mediterane baja Iburayi muri uku kwezi kw'icumi gusa kurangiye.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.